Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya cumi Nyakanga umwaka w'2025 nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiri we ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye n'amakuru adoragizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Igisirikare cy'u Burundi coba cyatanguye kwikora kuri bamwe mu bigeze mu nzego z'umutekano n'igipolisi hamwe n'imbonerakure mu gucungera umutekano mu gihugu hagati, mu gihe igitigiri kinini cy'abasirikare kibandanya kirungikwa mu gihugu cya Congo gucungera igisagara cya Uvira. Muri abo bariko bararungikwa hakaba harimo n'abasirikare bazwi ko bacungera inzego bita BSP. Igihe cyose giturire kitazoba kiraranduranwa n'imizi mu bategetsi bakora mu gisata cy'ubutare, icyo gisata ntacyo kizigera kimarira igihugu mu iterambere. Bivugwa n'ishyirahamwe Parsem, ni nyuma yaho umushikiranganji w'ubutare n'agataka asabiye kuzozararonswa ibyegeranyo by'ibikorwa muri icyo gisata ku munsi ku munsi. Yabarongoye indero mu ntara ya Butanyerera ngo baragaritswe umutima n'ubukene bw'abigisha bugiye kurangwa muri iyo ntara, nyuma yaho igice kinini cy'abarimu bagenywe abandi batorwa kuja mabanga ya politiki. Aya n'ayandi ni mu kanya, ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Reka dusubire tubaye ikaze muri ano makuru ya radio Inzamba agateka kawe. Mu gihe mu gisirikare babandanya kongereza ingabo mu gihugu cya Congo, ubwoba ni bwinshi mu ntara ya Bujumbura no mu gisagara cya Bujumbura ko intambara iriko ibera hafi igisagara cya Uvira ishobora kubagirako ingaruka. Ibyo bikaba byanyugwa n'amatangazo asaba intonde z'abahoze mu gisirikare no mu nzego z'umutekano ku mitumba yose igize igihugu. Aya matangazo yanasaba n'intonde z'imikangara yifuza kwinjira muri izo nzego. Inkuru ya Jean Baptiste Bireha.
Inyuma yaho abasirikare bari baheje imyimenyerezo ku mabanda Mwaro na Bururi, bose bashizwe ku ntonde zubatswe muri batayo zishika zine zaciye zirungikwa mu gihugu cya Congo, babanje guca mu myimenyerezo yo kurasa ku Mutukura mu ntara ya Cankuzo, igasozerwa ku Mudugu mu ntara ya Bujumbura, bagaca bajabukanwa muri Repubulika y'Intwari Rusange ya Congo. Mu gihugu ahasanzwe hari amakambi n'ibirindiro by'abasirikare, haboneka abasirikare bake cyane kiretse mu kibira mu ntara ya Cibitoke no mu buraruko bw'igihugu. Ahandi bimwe mu birindiro by'abasirikare bicunzwe n'abapolisi. Akarorero gatangwa nako mu basirikare bacungera inzego BSPI, aho ibirindiro by'ikiriri hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu hashyizwe abapolisi ahahora abasirikare. Icyo cyuka cy'ubwoba tunyugwa n'ibigumuko imaze iminsi mu gisagara cya Uvira, bahora bajabuka gusumiramo igitoro ubu bitagikunda ko bajayo. Ibyo bikaza gusongera isibe ku ntambara nayo nyene hagati y'abasirikare ba leta ya Congo n'abafatikanije barimo FDLR, Wazalendo hamwe n'ingabo z'u Burundi iriko isatira igisagara cya Uvira gihana urubibe n'u Burundi. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura ubwoba ni bwinshi, na cyane cyane ko mu mpera z'indwi iheze abarongoye imitumba n'amakatiye bariko bakora intonde z'abahoze mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano hamwe n'abahoze ku rugamba mu mihari yagwanya leta. Izo ntonde zikaba kandi zakugwa rimwe n'izugwaruka rugwiriyemo imbonerakure usabwa ku mutumba abantu 50 bifuza kwinjira mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ku bwabo banyagihugu ngo ibyo ni ibimenyetso ko igihugu gisa n'ikiri mu ntambara yeruye naho abategetsi badasiba kuvuga ko amahoro n'umutekano arijya nawe mu gisirikare cy'u Burundi akaba atacu barashikiriza ku ntambara zibandanya zirungikwamo abasirikare b'Abarundi muri Uvira.
Yari Jean Baptiste Bire mu gisata c'ubutunzi igiturire gihabwa bamwe mu bategetsi bakora mu gisata c'ubutare ico gituma ico gisata ataco gifasha kiboneka mu butunzi bw'igihugu ivyo bibwa na Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parse akaba bivuze inyuma yaho ku munsi wa mbere w'indwi mushikiranganje w'ubutare n'agataka asabiye abo bose bakora muri ico gisata gutanga amaraporo ku munsi ku munsi. Faustin Ndikumana avuga ko ico giturire kitararanduranwa n'imizi muri ico gisata atawo kwitega akarusho na kamwe. Faustin Ndikumana.
Ingorane yo mu butare ica mbere no bagavuga nti singe mutubira mu Kirundi takaseri administrative ni ukuvuga kuburagiza abantu bakimpusha hirya no hino bakazozunguruka amabiro aho hose baja kuzunguruka amabiro niyo abantu bo muri leta bariko barabakaja bakibiturire dukorane bitugire gute iyo nyine babatera inzitizi muri izo mpusha ugiye he ugira ngo utugome iki uzogira iki ija kabiri nijya polisi yamaze kwirara maze kwirara umuntu igihe banze kuba korompi umwe wese arumbira kuvuga ati singe no bita mu Kirundi gukura n'umutwiwe arabakiba ati muri leta niko mutwara ibyanyu nanjye reka ndabe ibyanjye inyungu z'igihugu nta n'amakizira abari muri leta mumaze kuba murakunda ayo maronko mugira gute ari mwe twaragize igihugu mumenye ko bacabura ibyo murimo umupive nawe yibereye mu kugira usura kumubwira abafuzanire ubutare butamire bugiye ahubwo bacabaza gukorana kugira kumbere babunyuri byaru kibazo kiri ngaho uwo muntu ariko aragira ngo rwa raporo ari mu myonga ari hene yaratiza nayo iyo raporo tuza muzamuri kubwe ngo murabe ndego muri ubwo kwari bakaruka akadafosa nayo madoni hari cyo bumvikanye
ko ibi byamaze kuza mu gihugu yene tripose
leta yohera
ihere ko bazira kusura hejuru yari kwatuga igihugu n'amadovize muri bebe bazagaragari babone ko nabari kubaratirwa yuzure muri bonye najya hejuru bitakunze uko kugomera amazi mu rukangaga.
Inzamba
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'indero ngo hamwe atacokorwa bazokubonekeza ubukene bw'abigisha mu ntara butanyerera kubera ko abigisha batari bake muri iyo ntara bagiye mu yandi mabanga y'igihugu. Ayo makenga akaba ashigwa ahabona n'abarongoye indero muri iyo ntara. Ivyo bikaba byavuguye mu nama yabaye kuwa munani Nyakanga, inama buramatari w'iyo ntara yagiranye n'abajejwe ibisata bitandukanye muri iyo ntara. Deka iyo nkuru tuyibaze Pacific Nkeshima.
Nuko amakuru dukura mu ntara shasha ya Butanyerera abimenyesha ngo uyu mwaka w'ishure ugiye gutangura, iyo ntara ishobora kugira ikibazo gikomeye cy'ubukene bw'abigisha biturutse ko abigisha batari bake muri iyo ntara bagiye mu yandi mabanga y'igihugu. Amasoko yacu aho muri iyo ntara ya Butanyerera akatumenyesha ko mu yahoze ari intara ya Kirundo yonyine abagera ku 135 aribo bagiye mu yandi mabanga, nayo mu yahora ari intara ya Kayanza naho abagera ku 100 bakaba aribo bagiye mu yandi mabanga y'igihugu. Ayo masoko nyene akabandanya atumenyesha ko ikibazo gikomeye kiri mu yahoze ari intara ya Ngozi, kuko hoho ngo uhereye ku muyobozi w'indero mu ntara n'abandi bayobozi batari bake b'amashuri atandukanye batakibarizwa muri ico gisata. Ayo masoko akemeza ko n'ubusigaye ahagarariye indero ari Ngozi adafise uburenganzira bwo kuba yoshiraho abandi bayobozi b'amashure nk'uko byashikirijwe na Leokadimu Kaporona arongoye indero muri ico gice ca Butanyerera mu nama yagirishijwe na buramatari w'iyo ntara kuri uno wa munani ukwezi kw'icenda 2025 ari kumwe n'abarongoye ibisata vy'ubuzi butandukanye muri iyo ntara. Mu ruganda rwo kumenyesha amakuru wa Radio Inzamba Gateka Kawe tukaba twashatse kumenya ico bakiriho kirakogwa mu bushikiranganje bw'indero kuri ico kibazo mu gihe amashuri y'intango nayisumbuye azotangura ku munsi wa mbere kwigenekerezo rya 15 ukwezi kw'icenda 2025 ariko tukaba tutashoboye kubaronka.
Yari Pacifique Nkeshimana nkuko tubimenyereye ku minsi yose ya gatatu n'umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu biganiro cy'uno munsi tugaruka ku ndwara ya kolera yasubiye kwigaragaza mu bice bitandukanye by'igihugu nko makomine ya Cibitoki n'intara ya Bujumbura bikaba bituruka ku bukene bw'amazi. Ku isoko y'uno munsi tugishyirwa na Julien Muzinga.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu Burundi ubukene bw'amazi meza bubandanya gutera makenga. Mu bice bitandukanye mu gihugu, imiryango itari mike isigaye ikoresha amazi y'inzuzi, ibice bibatera indwara zifatiye ku isuku rike nka korera. Muri zindwi ziheze haramaze kumenyekana abantu bagwaye korera muri komini ya Cibitoke, mu Rugombo hamwe no mu gisagara cha Bujumbura nko muri quartier Kamesa. None ho kingirwa gute abanyagihugu bageramiwe n'iki kiza casuye kwibonekeza. Icyo kibazo tuza gukirongera inyishu dufashijwe n'umuhinga mu by'indwara z'ibyaduka muri kiro kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatatu kugerekerezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2025 mukabamutira mugishikirizwe na Jigene Muzinga Kaze. Haribonekeza ubukene bw'amazi mu bice bitandukanye by'igihugu, ibituma kenshi abanyagihugu bikora ku mazi y'inzuzi bikabakwegera indwara zifatira ku isuku rike. Mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, mu ndwi zibiri ziheze haradutse indwara ya korera abantu 39 barandura. Mu ntwaro basaba abanyagihugu gushyira imbere isuku kugira batsinde iyo ndwara. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Icyo kibazo cy'amazi meza kiribonekeza mu gisagara cya Bujumbura, mu bice bya Kamesa, Musaga na Gatunguru, mu gisagara cya Gitega, tutibagiye muri komine ya Cibitoke na cyane cyane muri zone Rugombo aho amabombo atani mariki haboneka. Abanyagihugu baho mu Rugombo bamenyesha ko muri kino gihe basigaye bakoresha amazi y'inzuzi nka Nyamagana na Nyakagunda. Inkurikizi ni nyinshi kuko mu ndwi zibiri ziheze aho muri iyo komine abantu 39 nibo bagaragaye ko bamaze kwandura ikiza cya korera nk'uko byashikirijwe n'abajejwe intwaro n'ubuvuzi muri iyo komine kuri uno wa mbere uheze. Mu nama yahuje abajejwe intwaro, abajejwe ibisata by'ubuvuzi, abakora mu gisata cy'amazi n'amashyirahamwe yigenga, musitanteri wa komine Cibitoke Eroge na Geneza yamenyesheje ko bategerezwa gukora ibishoboka byose bagatuza icyo kiza.
Ingingo ya mbere, abenegihugu bokwiga gukaraba n'amazi meza n'isabune. Turasubizaho kandi ya ngingo yo gushyira twa tudobo two gukarabiramo impande y'amazi yose. Tugahimiriza kandi abenegihugu kuyimba ubuzu bwa sugumwe ku bantu basanze batabufise abantu basanze iyo ndwara iva ku isuku rike bicose ku rya mwanda mukuru abantu bataba bashize abategerezwa kuja. Ama kandi twafashe ingingo y'uko abajeje isata cy'amazi oyongerereza na cyane cyane muri iyo micungararo y'ahantu akunda kwaduka iyo ndwara cyane. Twafashe ingingo kandi y'uko ibinyamakuru byabo bya leta cyangwa byigenga cyo dufasha cyane mu guhimiriza kugira abantu bose bamenye icyo kizi cyo ari cyo no kuno gifata no kuno bagenda kwivuza. Twafashe kandi yuko umugwayi wese iyo kuma afashe n'ingora gucibwamo atosha genda ku muganga yigenga ahubwo yobandanya ku muganga w'ibitaro asanzwe ari yo centre ikoreramo abantu b'indwara zo gucibwa amahane ku bitaro byo mu Rugombo.
Na Geneza aramenyesha ingingo zafashwe kugira bahangane n'icyo kiza bagire ko bagituze muri komine yose. Abanyagihugu baho mu Cibitoke barashima izo ngingo ariko bakamenyesha ko zigoye gushyira mu ngiro mu gihe amazi meza akiri ikibazo.
Ahantu hamaze kwibonekeza indwara zandukira nka korera, ni ngombwa ko hagwizwa inyigisho ku banyagihugu kugira bagabanye irandagata rya bene izo ndwara. Bishikizwa na Komko Nakoze, umuhinga mu bijanye n'indwara z'ibiza, mu gihe hamaze kwibonekeza ikiza cya korera mu bice bya Cibitoke cya Rugombo hamwe no mu gisagara cya Bujumbura aho bita mu Kamesa.
Muri ayo makomine kumva usanga ariyo akenye iryo suku n'isukura gusumbya ahandi. Isuku n'isukura nayo rituruka ku mazi, amazi meza. Amazi meza tayariho babitegeza ngwara zose zifatiye ku mwanda uretse na korera kuko niyigaragara indwara zo guhitwa zo gucibwamo indwara z'inzoka indwara zimwe bita satifoide izo zose usanga zuzuye. Korera nuko rero iteye itera abantu benshi kandi kica n'ingoka nicyo gituma abantu kumbure bace bayibona n'ingoka mugabo ahiteye tubona neza yuko hari ibibazo by'isuku n'isukura. Ni ukuvuga nta mazi meza ahari, nta n'inyigisho zo kuyakoresha neza zihari, hanyuma n'abantu mbere ugasanga bariko barya bafunga uko bahora
zibazi yuko fungurwa zitaronze ngo zibongwe n'amazi meza, gupfundikira amazi iyo bayavomye, gukaraba neza n'isabuni, kuronka ibintu bijanye n'isuku n'isuku no kuvuga amasafuriya, imibindi, indobo zo kubikamo amazi bakayafundikira, gukoresha utuzu twa sugumwe bakadupfundikira. Ibyo byose usanga iyo batabikontroye ngo babyigishwe, hanyuma habe ni na kiriya gisata kiraba isuku n'isukura cyo mu bushyirane bw'abagabo abantu ngo babikurikirane. Ni ukuvuga barabe mu mihana, barabe yuko abanyagihugu bakurikiza impanuro z'isuku, ariko mbwa barahawe ibikoresho by'iryo suku, ni ukuvuga amazi cyane cyane amazi meza. Iyo batabihawe ibyo ucumenye yuko nabyo nabo bavugana n'iki, baba ariko bavuga impfagusa, kuko igikoresho nyamukuru nta kiba kihari. Hanyuma abantu bakareka kurya ibi bidahiye mu nkono, bakareka kurya bijya bahekeje bagura mu nzira, bijya by'intore by'imisigati bakura by'ibitumbura n'imikate, bakajya bakarabye, bagakaraba neza n'isabuni, bagakaraba bavuye kutuzu twa sugumwe, bagakaraba mu gihe bakoranye mu ntoki. Ibyo byose bitariho korera igumaho, iguma ihana ahantu.
Kuko nakuze ahamagarira abanyagihugu kwigwanirira, ariko kandi akanasaba na leta kugwanira abanyagihugu mu kubanusa amazi meza n'ibindi bikoresho byo kugwanya isuku rike.
Ubushigaje bw'abantu bakarondera incanju, aho hantu babangamiwe cyane incanju zirahari, bakaziha abantu mu gihe abantu babangamiwe kugira ngo zifashe bahagarike ikiza. Ariko ahanini ikiza gihagarikwa n'isuku n'isukura. Hanyuma rero nakubwiye ko hariho n'ubukene, burya ubukene bw'amazi cyane cyane amazi meza ku banyagihugu. Nubwo bavuga ngo dutera imbere tukaja imbere, turariko turafite ibyerekezo bizodushikana imbere muri 40, urumva wugarijwe na korera ubuku, ibyo ntavyimubwira ngo aheze yumva. Akeneye ukuwo mukura kuri ico kiza kimuhanze hato na hato kiguma kimwugarije. Ni ukuvuga rero abantu badashoboye kugura isabuni ngo bagure ibi byo kwifashisha mu by'isuku, bagure nk'akarorero umurumyo wo kurumya amazi meza yo kuja kunywa, ngo baronke ingene baza barakaraba, bashyiraho ya ndobo yo gukaraba muhira, bafundikira umusarani, babigenzure kandi bose, kuko icyo ni igikorwa cya bose, kuko bikozwe n'umwe ntacyo bivuze. Kuko ubu ni mu bandi muraheza mugahura mugakorana mu ntoki, akabaguhaye yihanaguye neza avuye kwa sugumwe, urumva, cyangwa ugasanga ugiye mu isoko kuja gusuma ntiwaronze neza ibyo waguze, urumva. Icyo ni igikorwa cya rusange, nicyo gituma igica kija mu isekeza rirangaje imbere n'ubushigane bw'abantu hamwe n'intwaro. Mugabo rero kubera ubukene buri nyakuja uko tubibona biraheza bikagora, ugasanga mbere nk'uko twavyumvise mu makuru bariko barondera ibyo bashaka ku banyagihugu, mugabo ibyo leta nayo iteza kugirira abanyagihugu itabishizeho. Icyo nacyo kirahambaye cyane. Iyo wewe utashizeho ibyo ujejwe ukagomba ubundi ashireho ibyo ajejwe, kandi byaza guhura byose naho hari ikibazo.
Mu gihe abandi urakorera babandanya kwiyongera mu bice bimwe bimwe by'igihugu, kugwanya iyo ndwara biracari ikibazo nk'uko byemezwa n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro. Kurarika abanyagihugu kubaronsa amazi meza no kubasaba kwikingira indwara zifatira ku isuku rike biri mu byihutirwa mu kugwanya icyo kiza no gukingira abanyagihugu. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko, mwariko mugishikirizwa na Julienne Muzinga, ndabayisanga ku munsi wa gatatu za naho utaha. Cari kiganiro ku isoko.
Ni kwijyeje rya Julienne Muzinga yariko adushikiriza iganiro ku isoko, duje dusozerera ko amakuru twariko turabashikiriza. Dushimire mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe naho butaha.